nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi kwa gatatu nigenekezo rya 13 kigarama kaze ncuti namwe bakunzi mwashimye gukurikira kadu inzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabahani kaze mu makuru y'ikirundi twabateguriye kuri no wa gatatu agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Ishirahamwe Sosumo ririma ibikadu rikongere gahingura igifungo cy'isukari yarahagaritse imirimo yaryo biturutse ku myuzurira mu mirima y'ibikaju. Ivyo byashikijwe kuri uno wa kabiri n'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Dodiko Prosper mu gihe ariko yishura ku bibazo by'abashinga amateka abadandaza co kimwe n'iryo shirahamwe Sosumo bakaba bafise uburenganzira bwo kurangura isukari hanze y'igihugu. Ariko ivyo navyo ngo ntibizokoroha kuko mu gihugu hari ubukene bw'amafaranga y'agaciro, navyo bikaba byemezwa n'umushikiranganji w'ubudandaji Maria Chantal Nijimbere. Kabirufi yarongoye ishirahamwe Orcom akabona ko umuti ushoboka ari uko leta yosaba ingurane ikanarondera amafaranga y'agaciro. Nairunani Sefora Rusha rurajwe ishinga nikena y'ibitoro riguma ryibonekeza mu gihugu gurunani ukabona ko leta atana kimwe rikirakora kugira ngo ikibazo kijaye nikena y'amafaranga y'agaciro ritoregwe umuti. Muri aya makuru muraza gukurikira Jean Bosco Gwigemera n'umuvugizi w'ugo runani. Amakuru ajanye n'ubutungane abantu bane barimwo umukuru mutumba Gashasha ni muri komini ntara ya Rumonge kuva ku mutaga wo kuruno wa gatatu bapfungiye mu gashoka ka komisariya y'igipolisi cya Rumonge bagizwa kunyuruza imizibukiro ku ibarabara nomero 3 y'igihugu. Saya gusa twateguriye n'ayandi muragoma muduteze yompi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere mu gisata cy'ubutunzi. Imyuzurira mu mirima y'ibikaju niyo yatumye ishyirahamwe Sosumo ririma kandi rigahingura igifungo cy'isukari mu Burundi rihagarika imirimo. Ivyo vyamenyeshejwe n'umushikiranganji w'uburimyi ku munsi wa kabiri Prosper Dodiko yabivuze ariko yishura ku bibazo by'abashinga amateka, aho bamwe muri bo bari bafite amakenga ko hoba hari izindi mvo zoba zatumye iryo shyirahamwe rihagarika imirimo. Kurikira umushikiranganji Prosper Dodiko.
Ikibazo cyo muri Sosumo naho mavuze muti mbe imvura niyo yabujije na production. Icyo kibazo nico imvura irashaka guhagarika ntuzera kampanye kuko ndibukana je bona cinda kibaza baranyereka amafoto tagitsere zose byanze ko zavanse. Imagine zose zategezwa kwegeranya umwimbu byanze ko zavanse kubera zaca zinyika kubera imvura yego yari nyinshi. Byumvikana rero yuko icyo kibazo mbere sinakiwe ngaha mu Burundi gusa duheruka no muri Zambia nabonye naho ndi barahagaritse la production kuri icyo kibazo nyene kuko ari ya mashini bakoresha ishitse ahantu isi yamaze kunywa amazi neza amapine aca ateranyika. Byumvikana rero yuko
ariko naho ibikorwa bya Sosumo byahagaze abadandaza cyo kimwe n'iryo shyirahamwe nyene ngo barafite uburenganzira bwo kurangura isukari hanze y'igihugu. Mugabo rero ibyo bisa n'ibitazoborohera kuko kugira bishoboke kuri bose bakeneye amafaranga y'agaciro, ayo nayo akaba kugira ngo aboneke mu Burundi bisa nuko ari ukuronera umuzibuye. Ibyo umushikiranganji w'ubudandaji yiyemerera Maria Chantal Nijimbere akaba nawe nyene yari kwishura ku bibazo by'abashinga amateka kuri uyu wa kabiri uheze.
Hariho umubaho yabajije ati mbega iby'isukari bigenda gute nta nditi zihari kuko hari nta nuvuga ni importation y'isukari iri biharize ubu bishoboye wese arashobora kuza kuzana isukari isahiriza umwimbu hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi kubishobora naho bigasaba kuronka y'amafaranga mvamakungu sino nta nditi zihari. Ikibazo gica kigaruka hahandi nuko twese yaba ikigo yaba uruganda Sosumo yaba izo kaba kwiza tunga batandukanye bose bakenera amafaranga y'amazi bize kugira ngo bashobore kuja kuzana iyo sukari.
Bo nta kindi gitumye ishiramwe rihingura isukari sosumo ry'ugara atari ubusamara no kudategekanya kazoza birangwa muri leta y'u Burundi bishikizwa na Kabuye rufyirira ngo ishiramwe rukomeje kugwanya ibitwe n'iseza ry'amatungo ya leta kubwiye ngo nta handi hazova umuti ataruko leta isabye ingurane hamwe no kurondera amafaranga y'agaciro. Tutega amatwi Kabuye rufyiri arongoye ishiramwe Oricom
ko hagomba kuba umwimbu w'intega bizoza kimwe twita stock strategique mwe mumba byo kumvikana yuko mu munsi itatu hari ingorane yo gusoroma ibikaju bagaca bavuga yuko ubwo nyene isukari itasubira kuboneka. Je numva ko haca habura kimwe twita mu gifaransa la prévention. Iyo rero utakinga cyangwa utazi gukinga umuntu agira ibyo afungura uyu munsi nyene mwumva byo babimeze gute. Rero twe twibaza yuko aho hantu by'ukuri abantu bari muri leta bahasamarira cyane bitokumvikana na gato ukungene ibintu bibura bikabura kopo kandi ibintu ari byo twiyimburira. Ibyo rero je numva umengo hariho ibintu by'ubusamazi birenze bikwiye ko isukari twiyimbura twasiza kuba tuyifitiye. Rero mu ijambo rimwe hariho ikintu cy'ikibazo ikigira kabiri n'icyuko bavuga ko yova hanze. Kuva hanze ho nibishoboka kubera murabona yuko n'ingorane z'ibitoro zidaheze, ingorane z'ifumbire zidaheze, ingorane z'imiti zidaheze, hataye mu isukari rero mukena y'isukari mwumva ko ari ingorane. Twebwe twibaza yuko umuti nuko muri leta bogerageza ibishoboka byose bakarondera ibintu bikenegwa cyane cyane nk'amadolari. Nibakora ibishoboka byose amafaranga y'agaciro amadolari aboneke nicyo cyonyine gishobora kuba umuti kuboneka navyo. Ubu ikintu cyihuta leta nigerageze ko leta ntishobora kuba umwana igoma ari ikintu gikomeye leta uko iba kose. Nibasaba ideni mu makungu naho tuzi ko tukiri mu bibazo vyaca gihe cyo guhirwa amadeni mwe vita initiative de pays pauvres très endetté. Nibafata ideni ry'umwanya muremure ry'umwanya muto cyo ntidufite uburenganzira murabizi neza kugira ngo dushobore kuronka ibyo bintu bya ngombwa.
Tokire mu makuru ajanye n'ubutunzi ubukene bw'igitoro buguma bwibonekeza mu mihingo yose y'igihugu buraraje ishinga urunani sefora arusha rurikiyemo imigambwe n'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD. Uwo runani rukabona ko abategetsi b'igihugu atana kimwe bariko barakora kugira ngo ikibazo cy'ubukene bw'amafaranga y'agaciro gitore gumuti. Ubukene bw'ayo mafaranga ngo nibwo hanini butuma habura icyo gitoro. Urunani sefora rusha rusaba abategetsi kuva mu rudandazwa rw'igitoro babihebere abadandaza bayikorera utwabo. Dutega amatwi icegera curongoye urunani sefora rusha Jean Bosco Wigemera.
Iyo abategetsi bagize banki y'igihugu nk'ikigega cy'umuryango bazabara dahamwe amahera uko babyifuje ku nyungu zabo bwite atamategeko agenga byo gusohora no kwinjiza ayo mahera mu kigega akurikijwe ibyo byitwa kajagari kandi nta kindi beza ngo bivyare atarukene. Abategetsi afisi tamari nini bene uvuga ko bagomba kurira amatama yose ibidahari cyane cyane barasahura none rabiyo bigejeje igihugu cyacu. Ibyo kwiyunguruza byahagaze umudandaza yahora yinjiriza ikori leta imirimo yiwe yahagaze. Ibi rero byategerezwa gushika mu gihugu cyacu nk'u Burundi. Mwibuke ko idolari rimaze imyaka irenga 12 rivunjwa ku rugero dutandukanye hagati y'abikorera utwabo n'amabanki. Ubwo busumbasumbane bwagiye buraduga uko imyaka yagiye iyongera. Ibyo bisigura rero yuko hariho ikitagenda neza ku butunzi bw'igihugu. Mwibuke kandi ko abo bikorera utwabo mu kuvunja amahera mu gihugu bamwe baratotejwe abandi barapfungwa abandi imbere n'ukwicwa baricwa abandi barateshwa barahunga barugazwa. Abo bikorera utwabo nibo binjiza amadovize ku bwinshi. Muri sefuru arusha rero turavuga nituvura ibitwa amatwa bivuze naho tubona ko imitima y'abategetsi muri iki kiringo iri ku matora azoba mu mwaka w'2025 nibareke ivy'urudandaza babirekera abagwiza tunga kuko na kare nibo binjiriza leta mahera harimwo nayo madovize biciye mu makori n'amataxi nibave mu vy'urudandaza bitwararika amabanga igihugu cabashinze na kare bagomba ivya gusa kuko iyo bagiye mu rudandaza nta ni taxi canke ikori bariha
uwo yari Jean Bosco Rwigemera icegera curongoye urunani rw'imigambwe n'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta Sefora Arusha tumira mate je tubanaye no akuru twateguriye mu gisata cy'ubutungane
inzamba
mu gisata kijyanye n'ubutungane abantu bane barimo umukuru w'umutumba gashasha ni muri komine ntara ya Rumonge bapfungiye mu gashaka ka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Rumonge kuva kuri uyu wa gatatu amakuru ava mu Rumonge akavuga ko bagirizwa kunyuruza amafaranga yaragenewe abanyagihugu kumiza ibikwiro y'ibarabara y'igihugu nomero zitatu biciye mu binyoma n'ubunyonyezi ayo makuru nyene yemeza ko hari n'abategetsi bo mu biro by'intara ya Rumonge bavugwa muri iyo dosiye Olivier Gakime
igipolisi kijejwe kurwanya ibiturire nico cahagaritse abantu mu gitondo cyo kuri wa gatatu nkuko amakuru avaho ku mutumba gashasha byemeza amakuru avaho ku mutumba gashasha avuga ko babeshe mu kuvuga ibitigiri bitari byo by'ibigazi kugira ngo bahabwe imizibukiro ku ibarabara ry'igihugu numero zitatu umwe mu bategetsi bo mu ntara ya Rumonge aravugwa muri ubwo bunyonyizi ni Musafiri ntawe mvugiye n'umuhanuzi ajejwe iterambere mu biro bya buramatari w'intara ya Rumonge amakuru ava muri iyo ntara yemeza ko mu kigo kijejwe amabarabara ARB bagize amakenga kuko yandikishije ko afite ibigazi bishika ijana ibyo bakabona ko bidashoboka uwo muhanuzi wa buramatari akaba yandikiwe miliyoni 24 z'amarundi mu bahagaritswe harimo Frida Ndagijimana arongoye uwo mutumba wa gashasha wakaba avugwa ko iyo bayahawe miliyoni zishika 50 kubera ubwo bubeshi nyene abo bafashwe ngo bahagaritswe ku itegeko ry'umushikiranganja rero inyubako za leta Dieudonné Dukundane n'abandi bantu babiri bo ku mutumba Mutambara muri iyo komine ya Rumonge bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Bujumbura kubera kunyuruza amafaranga agenewe imizibukiro y'ahazokuka kariyeri yo gusanura igice cy'ibarabara Rumonge Nyanza Lake muri abo harimo n'umukuru w'umutumba Maria Mihorizana naho nyene haravugwamo ukuboko kwa buramatari w'intara ya Rumonge miliyoni zirenga 150 nizo zanyurujwe muri ubwo buryo ku mutumba gashasha nkuko byagaragariye mu nama barongoye ikigo ARB kijejwe kubaka amabarabara bagirishije kuri uwa kabiri kuri uwo mutumba wa gashasha bitegekanijwe ko abo bahagaritswe baca bajanwa mu gisagara cya Bujumbura gufungirwayo
Olivier Gakima arakenuye mu makuru ajanye n'ibidukikije na leta yafashe ingingo yo kurandurana burundu ikoreshwa ry'amasashe mu gihugu ariko igiteye amakenga no kuyo ngingo iriko ikurikizwa kudushashe duto duto naye amasashe manini manini cyo kimwe n'amacupa bashiramo imitobe itandukanye bikaguma bikoreshwa abanyagihugu basaba kuyo ngingo yo kurikizwa ku masashe yo mu bwoko bwose mu ntumbero yo gukingira ibidukikije Edi Claude Nahazo
amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu avuga ko naho leta yafashe iyo ngingo yo gutuza burundu ikoreshwa ry'amasashe mu gihugu cyose ngo haracariho agahaze kuko iyo ngingo uno munsi isa niraba udusashe duto duto twahora dutekegwamo umuceri isukari n'ibindi bidandazwa ariko ikibabaje akaba ari uko batuza utwo dusashe duto duto amasashe manini manini cyo kimwe n'amacupa atekerwamo imitobe akaguma akoreshwa hirya no hino mu gihugu basaba ko iyo ngingo yo kurikizwa ku bwoko bw'amasashe yose mu ntumbero yo gukingira ibidukikije
n'akarorero notanga amacupa atekerwamo ubwoko bwinshi bw'imitobe ayo macupa n'ukuri ntashobora kubora naho byogenda gute mugabo biruzuye cyane aha mu gihugu ikindi nacyo kibaje ni uko ayo macupa abantu baje kuyakoresha baca bayata mu ibarabara bakayata mu miserege bakayata mu nzuzi ukaca usanga rero ayo macupa aruhukiye rimwe rimwe mu myonga aho abantu barima cyangwa ayandi akaruhukira mu kigega cya Tanganyika agatuma yonona ibidukikije akonona ibinyabuzima biri mu Itanganyika kandi amagara y'abantu akahasigara ibindi bakunda gutekeramo ayo masashe manini manini ni nk'amacupa anane ya kinjo batekera hamwe cyane n'andi macupa y'amazi yo kunywa. Ibindi ni amasabuni ya omo, sostomate, eka n'ibindi byinshi. Basaba rero yuko ibyo bintu batekeramo ari binini binini kandi usanga bitanabora n'ingoga ku byotozwa burundu kugira amagara y'abantu ntahasindikarire kandi n'ibinyabuzima byatorera koyo.
Kubera amakenga yose uruganda rwa Radio Inzamba gateka kawe ntitwashoboye kuronka umuvugizi w'ubushikirangaji mu byo bujejwe harimwo ibidukikije kugira tange umuco kuri ico kibazo cikoreshwa ryayo masashe abangamira ibinyabuzima kandi harafashwe ingingo ihagarika ikoreshwa ryayo mu gihugu.
Edikolo denazwe arakenuye ntunga duce gusozera makuru twateguriye kuri no mugoroba abashimiye mwe mwese mwazuteze yompi shimire nabagenza ndumwe wese kuri uhara yagize ngo aya makuru aboneke nkuko muyumvise bonfise niyongere nayo ndabashikiza ndabifuriza kuranirwa mu byanyu no mubanyu na gahwana.